داستان میرن
Chuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze makuru yaranze intundwi turangije meshikirizwa na jewe Josine Kaze. Integuro y'itegeko rishasha rigenga abakozi ba leta mu bijanye n'imishahara riheruka kwemezwa n'amashikiranganji gishasha rizanye ni ikugwaho y'uturusho twose duhari ubu. Umushahara uzoshingwa hafatiwe kuca umukozi ajejwe n'utwigoro ako kazi gasaba. Iyo ntiguro nshasha iratunganya itangwa ry'amanota hakazorabwa ahanini umwimbu umukozi yashitseko. Ibirimwo bishasha tubibaze mgenzi wacu Pierre Gahungu.
Bishasha iyi ntegurizanye ifatira ku mugambi wa leta wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ishyira imbere umwimbu umukozi yashitseko. Nkuko bitegekanijwe mu mugambi wo gukurikirana neza umwimbu mu buzi bwa leta. Iyi ntego nshasha kandi ngo iratunganya neza itango ry'amanota hakazorabwa ahanini umwimbu umukozi yashitseko. Mu bijanye n'imishahara gishasha iyi ntego rizanye ni ikugwaho ry'uturusho twose tuhari ubu. Umushahara ukazoshingwa hafatiwe kuca umukozi ajejwe n'utwigoro ako kazi gasaba. Ku mushahara w'umukozi hashobora kuja ko akiyongera kavuye ku kwitanga bidasanzwe. Umushahara w'ifatiro salaire de base amafaranga ajanye n'akazi akora par emploi n'amafaranga yo gushigikira umukozi kubera umuryango wiwe ayo bita allocation familiale. Amahera yandi ashobora kwiyongera ko azobafatiye kuco umukozi azoba yamaze ku giti ciwe wenyine nkuko umugambi wo gukurikirana neza umwimbu mu buzi bwa leta usanzwe ubitegekanya. Guhera muri uyu mwaka w'amahera ya leta w'2022 ushira uw'2023 abakozi bose bategerezwa gutera umukono ku masezerano y'ivyo bategerezwa gushikako nk'uko biri muri iyo nteguro y'itegeko yemejwe n'amashikiranganji ku 15 ruheshi uyu mwaka. Imyaka yo gukukuruka nayo izoja kuri 60 ku bakozi bose ba leta.
Guhindura amategeko agenga abakozi ba leta ni vyiza mu gihe bifise intumbero y'ukugwiza umwimbu no gukuraho akarenganyo. Ivyo bishikirizwa na Irari Nibizi yahoze arongoye sendika y'abigisha STEB. Agasaba leta gutanga inyigisho ku bakozi kugira bashire imbere kugwiza umwimbu mu vyo bakora. Ni mu mwumvirize
impinduka igihe iciye mu masezerano hagati y'abakozi n'abakoresha biciye mu masendika. Aho izo mpinduka ntizibari mbi kuko mba nzi neza yuko mu gihe bariko baragira amasezerano, mu gihe bari mu biganiro, bashyira imbere ineza y'abakozi, ineza y'akazi n'ineza y'igikorwa no gutegekanya kazoza mu gihe batazoba bagifise ingufu zo guha leta. Aho rero cyane cyane nagira mbese mpagarare ku bintu nka bitatu. Ku bijanye ni nuko mu bice by'umushahara uciwemo ibice bimwe usanga bihagaze ku mwimbu umukozi, ugasanga umushahara ujanye n'umwimbu umukozi azoba yashikirije akazi, azoba yashikirije umukoresha ariwe leta, kandi bigaca mu masezerano y'akazi mu Gifaransa bita rapport performance. Hanyuma ngahagarara no kubyerekeye gukuraho uburusho, nkaza no kuvuga kubyerekeye igihe cyo gukukuruka, imyaka yo gukukuruka. Kubyerekeye iyo mishahara ishingiye ku mwimbo umukozi azoba yashitseko, nibyo kubisubiramo byari byiza kuko ubushikiranganji bw'abakozi ba leta bwama buri mu makemwa yuko abakozi bicara ngaho badakora, abakozi nabo badakoreshwa, abakoreshejwe nabo ugasanga babinjiza mu kazi batazi icyo bafatiye ko hari mwakamwana wa mama.
Irari Nibizi yarongera akamenyesha ko gukuraho uturusho ku mishahara ari byiza iyo bibaye mu mwumvikano. Ni musubire mu mwumviriza.
Nukuri uburusho mu gihugu cy'u Burundi buragisibije. Urumva rero ayo mafaranga bavuga yuko bakuyeho cyane cyane mu bushikiranganji bw'indero no mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, ubwo burusho nimba babukuyeho bakurikije ibiganiro bafatanije ibuga byabaye hagati y'amasendika yo muri ubwo bushikiranganji, nta kibuza yuko ubwo burusho bwasubiriwe n'ikindi. Kandi ubwo burusho nibaza ko bwakuweho mu gihugu cyose kugira ngo ntibasubire akarenganyo. Rero gukuraho uburusho bwofasha yuko umukozi akorera leta cyangwa ishyirahamwe rikoresha amakori y'abanyagihugu bamwe bavuga ngo amashyirahamwe yegamiye leta birakwiye rero kugwa burusho buhapfa abantu bakaronka imishahara guhera hejuru mu rwego rwo hejuru mu biro by'umukuru w'igihugu mu namashinga mateka muri buryo bushikiranganje bwose bakagira ikintu bafatira ko mu guharura umushahara bagaharura umushahara bakwirikije n'amakori akarenganyo bivuze akarenganyo ko mu mishahara kakavaho nkuko akarenganyo ko mu makori kavaho kugira ngo umunyagihugu wariwe wese akorera amafaranga ava mu kigega cy'abanyagihugu aheza agatanga ikori uhembwa menshi agatanga ikori byinshi uhembwa make agatanga ikori rike aho rero iyo tuvuze rero kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara amakori menshi agatangwa n'abaronka imishahara minini kindi rero nuhagarara ko icerekeye ku bageze mu zabukuru bageze gukukuruka iyo ngingo yo gushira bakukuruke abantu bafite imyaka 60 nkize gihuti nibahe umwanya abakozi bitegure guhera ku bafite imyaka nka 55 bitegure kuko hariho abaza bafite imyaka 60 yarenze bafite amadeni amwe bayafashe ugatwe kabo amwe nayinzu kandi urazi yuko iyo bageze mu ntuze bageze kuja mu gukukuruka imishahara bahembwa ntibakundira yuko bari hamazo ayo madeni y'inzu bazoni bande bazoyari umba no gusubira kubatera imisonga bamaje kuja gukukuruka amabanki akaceza kubugarira ko zanzu
mu gisata cy'ubutunzi naho amafaranga angana imiliyaridi zirenga 200,000,000 niyo nteguro y'amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka uza ayo mafaranga akaba yadugijwe kugera ku bice 40% ugereranije n'ayakoreshejwe mu mwaka uheze mu bisata byongewe amafaranga harimo ishugurimye n'ubworozi kwivuna umwasi cyo kimwe n'igisata c'indero n'amagara y'abantu n'inkuru ya Jean-Marie Ndabashinze
Integuro nshasha y'amafaranga leta izokoresha mwaka uza 2023 nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'igihugu cya leta angana miliyaridi 290.93 z'amarundi akaba yavuye ku miliyaridi 195.62 yakoreshejwe muri uyu mwaka ni ukuvuga ko ayo mafaranga yadugijwe ku bice 40% kugira ngo ayo mafaranga azoboneke leta yarateguye uburyo bushasha bwo kwegeranya amatagisi n'amakori muri ivyo harimo gutoza amakori abashingwa manza bikorera gufuta impusha zihabwa amashirahamwe yigenga kudatanga amakori kuduza amakori ku mparati z'imiduga n'ibindi
Integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2022 ushira w'2023 ntigaragaza neza ko ije gushira mu ngiro imigambi ya leta yo guteza imbere igihugu naho hari amafaranga yiyongereye kuyo leta yakoresheje mu mwaka uheze ibyo biri mu mwihwezo wa Faustin Ndikumana rongo ishirahamwe Parfum agisigura ko ikibazo kikiriho ari ico gutomora neza ico leta izokwisunga mu gutoza no gukoresha amafaranga yaraye yemejwe n'inamashinga amateka y'u Burundi dukurikire Faustin Ndikumana
Mbega turavye imigambi igihugu gikeneye bije y'Uburundi ishobora iki tuzoshobora kwihe imigambi kuko tuje ko twaje muri bije programme hamwe tubona neza imigambi ishobora kuja mu ngiro muri aya mafaranga nubwo bongereje amafaranga muri ngiro imigambi ishobora gushoboka muri ico gisata niyihe by'ukuri zoboneka niyihe hanyuma aya mafaranga urumva n'ubundi naho yongera gumara amarundi ikibazo cy'amadovize cyose cyumva ntikiba caheze ikindi rero twovuga nuko tuvuga tuti nukura neza ingene ivyo gukoresha amafaranga ya leta umuco bizojamwo ingene audit mu nyuma zizaziraba ko tugize imisi tubisaba kugira tukara neza uko kwiyongera kwayo niko kwabaye ndega zari karakoreshwa mu bisata neza ndega amasoko ari karatangwa neza hahindutse iki kuko amafaranga bashobora kuyabona tozwa mugabo ntashike guco yifuza agahera mu mifuko y'abantu hahindutse iki tugiye kubona amahinduka ingene ibisata bibiri nka n'ingene biyakoresha n'ingene za kontrole ziba ni ibintu tubona rero neza jewe sinumva n'ingene bashobora kugwiza amafaranga leta kwese mbwa ntibashe uburyo bukwiye ibisata bije gukora bwe n'amafaranga leta akoresha n'ingene bahasha abantu bariko baragira ubusa amafaranga ya leta nibaza rero yuko ibyo nanyene bihambaye kuko tuwa kamara tuzamuni chujeta kanaka akarushuka zobo nekatura jeneza ingene alikara koreshwa masongena alikara tangwa nukuraba ayo mataksi yongera kiyava kukuraba na nukurundu bugfisi denili nini chane liguma giyongera haba ikini nuko tubona harama faranga ikayogera mwijaye nize kutumuteka ni miliari dijana itwa yuki jogu kiko kilagaru kamundira ya mahoro numuteka no hama tukawana mundira mahera yongera ima kei kani isa chinde unacho ali gisata gitegeza kwitabwaho
twibuze ko amafaranga y'amarundi arenga miliyari di ibihumbi bibiri n'ijana ariyo ategekanijwe mu ntego nshasha y'itegeko rigenga amafaranga leta izo gukoresha muri uno mwaka ugiye gutangura
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru makuru makuru yaranze inondwi turangije arabandanya ubwoba ni bwinshi mu bateshejwe izabo mu bahungiye muri site Mudu yo mu ntara ya Mwaro abo bahungiye muri iyo site bavuga ko hari ama machine amaze kuza muri iyo site kugira zice amabarabara muri iyo site bakabona ko ari umugambi wo kubakura muri iyo site basaba leta kubahirizwa aho babaye kuva mu magume idonido na Alice Akimana
aho bategerwa izaho muri site mwaro ngundo muri commune make uko y'intara ya Gitega bavuga ko batangaye babonye ishiramwe rizanya ama machine bavuga ko bagira abaci barabara muri iyo site umwe mu bahungiye muri iyo site avuga ko bafise ubwoba ngo kuko hari amazu atatu yamaze kwerekanwa ko ari yazobomogwa ubwa mbere bakaba bafise amakenga ko nabandi bazoshikirwa
mu bitandukanye hari amazu agomba kubomogwa abantu benshi nk'uko tubabaye dusa n'abariko bagira ikibazo cerekeye aho hantu ukuntu amazu atanguye kubomogwa turabona yuko menga twese bashobora kutubomorera bakadusubiza twaje tuba abantu bose bafite ubwoba bumvana n'amashini akomakomeye ariko arahaga dufite ubwoba cyane hariho ibyo bamaze kwerekana bishobora kubomogwa inzu zishika nka zitatu
abo batejejwe izabo basaba bajejwe intwaro kububahiriza bakabaho neza batekanye nko kuko bazi icatumye baja kuba muri iyo site
twebwe mu bisanzwe abo twosaba ni abajeje intwaro icyo bodufasha ni ukubahiriza bakaturabira ahandi hantu botisha kuko hariho ahandi hantu botisha izo modoka ziriko zirakora muri iyo sanse kuko n'ubundi ntawe urabimenya ukuntu bizogenda ahubwo twosaba yuko botwubahiriza aho tubaye tukabaho neza kuko bazi cadukuye iyo twaba icatuzanye tuba ngaho nubwo buhungire barakize
tubamenyeshe ko atari ubwa mbere abo bateshejwe izabo baterwa ubwoba ko bazokugwa muri iyo site bagasubizwa iwabo radio inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone musandire wa commune Makebuko kugira ngo agire icyo avuze kuri ayo makenga y'abateshejwe izabo n'intambara
intwaro ya CNDD-FDD ifite umugambi wo kuzimanganya amasura y'ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ivyo bishikirizwa na Dr. Emmanuel Nkurunziza arongoye ishirahamwe ryishinze kugwanya ihonyabwoko ase genocide kubwiwe gushaka kwimura abacitse ku icumu bo muri site y'Imakebuko iri mu ntara ya Mwaro ngo ni wa mugambi wa leta ubandanya ukujuragiza abanyagihugu no kuzimanganya ivyemezo ni mu mwumviriza
n'ishirahamwe ryacu ase genocide twababajwe cyane no kumva yuko abacitse ku icumu ry'ihonyabwoko ryahama abatutsi mu mwaka wa 1993 mu myaka yakurikiye bari mu site bagoremwe y'Imakebuko basubiye gukubagwa baburabuzwa n'intwaro bakimenyesheje yuko santeri yo komine yarondeye bamwe muri bo akabasaba yuko bo mubwiraho bakava muri site akavuga yuko ngo bakeneye kuhashira ishirahamwe yita ngo ni Sobreboko nta n'ubuzi n'icyo bisigura nta n'ubuzi na nyine ryo nta wuzi ko ari rya leta nta wuzi n'icyo ari cyo cyose buri kaba ririza ngo kuhakorera ngo amakaro ibyo twebwe twebona yuko ari urwenge kugira ngo babacemo imigwi babahendeshe ubufaranga bw'umuzibukiro n'ibyo twabonye yuko ryategeko ry'umuzibukiro ritanga impica ntikize ibi byose kukaba ari kugira ngo basambure mu buryo bwihuta bushoboka ahari izo site z'abashitse ku icumu kubera ari ibyagirije ntabanduka bikomeza byokera igitutu ubwo butegetsi bwagiyeho bwa CNDD-FDD gata kinki wukaye tari honya bwo kujya higa batutsi gutyo rero mu minsi imbere bazoba batagira icemeza yuko hari abacitse ku icumi ni muri iyo ntumbero twe twamiriye kure dutera ibyatsi ubwo buryo bwo kugomba kuzimanganya batiriwe barerekana ko bagoye ko bahama abo bacitse ku icumi tukabona ko ruyeri kubera kumwe cyagitse kibuga cyo nzoza ndi inka nziza ndakubye nzoza n'inkuru nziza ndakubye ni kubahendesha ubwo bufaranga bw'umuzibukiro ariko ikinyegeje byitungo n'ibikorwa by'iterambere ibyo bikorwa bibi rero bigayitse byo gukubagura abacitse ku icumu bibazwa umusantere wa komine Makibuko kuko nawe nyene siwe arafise ubushikiranganji arongowe mu bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubwo bushikiranganji ni bw'iyo ntwaro yose tukomeza tubyibutsa yuko atakenshayihaye itari ihonyabwoko ry'abatutsi bamenye yuko twashinze ibyisho byose birandikwa ejo n'ejo bundi tuzobabaza bazobazwa igituma bari kubica kabiri abo bacika cumi b'umuvugo bw'abatutsi bazi ihonyabwoko ry'abatutsi babashyiga naho bari bahungiye kuko iyo kuba ukora ishyirahamwe kubaka gushinja mu gihe cy'iterambere bari kwitora ahandi ntibari guca bagomba aho bakubagura abo bacitse ku icumi
iri Dr. Emmanuel Nkurunziza arongoye ishyirahamwe gishinze kugwanya ihonyabwoko ase genocide ni hano rero duce dusozera n'amakuru makuru yaranze inundwi turangije nshimire mwebwe mwese mwayateze yompi Josine Kazi mwari kumwe kuri mikoro ndabasezeye naho utaha
Amakuru yaranze inundwi.